Hii ni Radio Hizwi ya Amerika. Ijwi ry'Amerika giye kwashikiriza ibiganiro byaryo mu kirundi mu Kinyarwanda mu Burundi bitwumvira ku mirongo migufi ya shortwave ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda mutwumvira kuri FM 104 n'ibice bitatu mushobora no kudukurikira kuri Facebook na YouTube kuri radio yacu no ku kibanza cyacu cy'amakuru w'isatu akaburungu radio yacu bewa akaburungu com muri beneza nshuti mwese namwe yakunze radio ijwi ry'Amerika muri kumwe na Frederic Nkurikije ikaze mwese mu kiganiro muri sanga
Muri isanga ni ikiganiro cy'ijwi rya Amerika kibanda ku bibazo binyuranye byo mu karere k'ibiyaga bigari bya Afurika. Ikiganiro gitumira abantu bo mu nzego zitandukanye bagasubiza ibibazo by'abakunzi b'ijwi rya Amerika.
Cyo ndi mu ntara muyinga aho bica muri komine giteranye aho bitatu.
Ndi hano Kampala Uganda.
Jende mkisagara cha Bujumbura.
Ni ikiganiro kimara isaha kuva saa 10 kugera saa 11 buri munsi kuva kuwa mbere kugera ku cyumweru.
Muri leta ya Colorado leta z'Ubumwe za Amerika.
Mbanje kuramutsaba batumire mwadutumiriye.
Nawe turagutumiye. Kurikira ijwi ry'Amerika aho uri hose. Haba kuri radio, kuri telefone no kuri mudasobwa. Nawe turagutumiye. Tuziheze uraritswe buri munsi saa 10.
Ikiganiro mwisanga. Muri uku kwezi kw'icumi Burundi bwaributse intwari zagize uruhara rwa politiki rukomeye mu buzima bw'igihugu. Rudoviko Rwagasore yagandaguwe ku itariki 16 y'ukwezi kw'icumi mu mwaka w'1961 yabaye incungu y'igihugu yiguze kwikukira ku gihugu ciwe. Abarundi benshi baribuka akamu yamayate ikabasaba kunga ubumwe hamwe no kwijijukira ibikorwa n'iterambere. Melchior Ndadaye nawe umukuru w'igihugu wa mbere mu Burundi yari yatuye mu nzira ya demokrasi nawe nyene mu mezi make yamaze ku butegetsi imbere y'uko agandagurwa ku igenekerezo rya 2021 y'ukwezi kw'icumi mu 1993 yarateye akamu Abarundi kabasaba gutsimbataza no gushyigikira intwari ya demokrasi azoguma yibukwa nk'intwari n'incungu ya demokrasi yahanira ubumwe bw'Abarundi nk'uko benshi babyivugira. Mbega Abarundi muri rusange na cyane cyane abanyapolitike bo baba barateze amatwi ya kamunu turorero bahawe n'izo nshungu z'igihugu kujyanye no gutsimbataza ubumwe, amahoro n'iterambere. Haraheze imyaka 63 n'ibiri rero umuganwa wa Rudoviko Rwagasore agandaguwe mu gihe haheze imyaka 33 inshungu ya demokrasi Melchior Ndadaye agandaguwe. Mbega Abarundi bagejeje hehe umugambi wo gutsimbataza iragi ry'izo ntwari? Hokorwa iki kugira ngo Abarundi bose barigendere? Ivyo ni bimwe rero tubiye kuyagana batumire bacu mu kiganiro. Reka tubanze dushimire Princesse Esther Kamatari, ambassadeur yemeye kuduha akanya gato naho yari mu bikorwa bihambaye. Turamugumana mu kanya gato hanyuma duce tubandanya n'abatumire bari mu ambassadeur Gamaliere Ndaruzaniye yigeze guserukira Burundi mu ishyirahamwe mpuzamakungu ONU kandi yigeze no kuba umushikiranganji yajejwe indero n'inyigisho mu Burundi. Tuba turi kumwe kandi na Pierre Claver Nahimana yahora ari mukuru w'umugambwe Fadebu akaba n'uwakiriye mu ndongozi z'umugambwe n'inararibonye muri politiki kandi n'imboneza n'umugambwe Sahwanya Fadebu. Ambasaderi Princesse Esther Kamatari, mwaritavye ibirori vyo kwibuka imyaka 33 n'ibirangiye umuganwa Rudoviko Rwagasore agandaguye n'abansi b'igihugu ku igenekezo rya 13 ry'ukwezi kwa 10 mu mwaka w'1961. Iyi mbere y'uko mutubwira ivyo mwiboneye muri ivyo birori mwagiyemo vyose uko ari bibiri, nashaka mutubwire nashaka ubwa mbere na mbere ndabaha ikaze mu kiganiro muri sanga.
Egume ndabaramukije Frederic, mwiriwe neza kandi ntanguye kubashimira ku kiganiro mu mpaye ikintu cy'ambere notangurira ko nkubabwire yuko ndi niteka ntangere kuko umukuru w'igihugu yarampaye uburyo bwo kuza nk'abandi muri ibyo birori ibyo by'umuganwa Rudoviko Rwagasore ngira mwese murazi ko tuvukana Rwagasore y'umuhungu wa Mwambutsa kandi murazi mwese yuko Mwambutsa yavukana na Kamatari hari hamaze imyaka myinshi myinshi cyane ndashobora kuharura nka mirongo irenga mirongo ibiri ntashoboye kuza kugira ngo nshobore kuba ngaho muri ibyo birori byari ibihe biteye sinzi ingene nubivuga mu Kirundi kuko iryo jambo ntaryo nzi beaucoup d'émotion aho
mukanya murabi tubwira neza cyane gose ariko reka tubanze duhe ikaze kandi ambassadeur Gamaliel Ndaruzani muraho ambassadeur
maramutse neza Frederic nagira mu nda mu kize nabo bandi tuburira muri kiganiro
barabumva
turabara mu kizana excellence turabara mu kizana natwe twese n'amahoro n'umugisha n'akanezero
merci beaucoup
ni byiza cyane rwose turi kumwe kandi na Pierre Claver Nahimana muraho mushyana na Pierre Claver Nahimana Pierre Claver Nahimana muratwumva turatamurondera imeze ziwe kushika ku ntizi ziriko zirakora ko mufite akanya gatoya madame Princesse Esther Kamatari nashaka ugambe na mbere gutubwire bimwe mu bintu byabashimishije nko twabivuze mwagiye ku biyori zikwibuka imyaka irangiye izo ntwari z'igihugu zose zigandaguwe nashaka mutubwire ibintu byabashimishije muri izo biyori zose uko ari nk'ibi
icyambere na mbere ntanguye nk'uko mpejeje kubivuga no gushimira umukuru w'igihugu yampaye uburenganzira n'ubutumire kugira nshobore kuba ari ngaho nk'uko nabivuze kare hari hamaze imyaka novuga nka irenga mirongo ibiri cyangwa iyo shukana mirongo ibiri n'itanu ntari nshisha uburyo bw'uko haba ngo nje muri ibyo muri iyo seremoni hanyuma niwe mukuru ntangura gushimira hanyuma hari nkuka emotion nyinshi cyane muri iyo misa ibintu byari biteguwe neza bararirimbye indirimbo mu Kirundi chorale yari muri katedrale nukuri cyari ikintu gihembaje cyane bari hariho icyubahiro hari abantu benshi icyo navuga rero ni uko iragi ryagwagasore riracariho abantu baracamushigikiye bariyumvira igituma igihugu cyacu caronse independence kwa yapfiriye independence n'ukuri nashimye cyane kandi sindi jenyine n'abarundi bose ngira ngo bari hafi cyangwa babyumvise n'ababibonye
mwihweje ibyo mwabonye mwiboneye igihe kuri iyo tariki ya 13 n'itariki ya 21 y'ukwezi kwa cumi ibintu mwiboneye birabaha akizera ko abarundi bazote bareka bagategera kamu kategwa n'izo ntwari
donc le 21 octobre niho narindi nari mu misa nkuko byagenze kuri Rwagasore niko byagenze kuri le président d'Adel émotion chorale icyubahiro icyumviro uko ari babiri bose bapfiriye amahoro baturondereye amahoro nuko nyene ibihe byari bitandukanye murabona yuko umugani wa Gasore bamwishe muri mirongo itandatu na rimwe hanyuma le président d'Adeye bamwica muri mirongo icyenda na gatatu mugabo uko ndabibona jebaho narindi ibyiyumviro byabo byari rimwe n'abantu babiri bashaka ubumwe bw'abarundi ata ibyo bintu by'amoko kuri jewe ibyo bintu by'amoko ntabyo nari nzi ibintu byaje biteze afa genta vyanami mugabe cyano shika ko nuko icubahiro bahaye kwa gasore nico cubahiro bahaye le president Ndadaye turaza mu misa baragenda barashiraho amashugwe umukuru w'igihugu niho yari n'umutambukanyi wiwe n'abantu bose vice president abantu bose bajejwe ibintu by'i Burundi bose niho bari les ambassadeurs n'ibiki n'ukuri byari ibintu byerekana yuko Burundi bufise icubahiro burafise icubahiro ubwo bumwe rero abo badupfiriye bafise ndibaza yuko nta twe turinda kubakurikira nta kuntu nuko bingora kubivuga mu Kirundi kuko ngire mwese murazi yuko maze imyaka 40 hanze Ikirundi naho ndiko ndaciyumvira nshaka kuvuga amajambo biranga kuko ntayumvi ntabyo soko ntashaka kuvuga Ikirundi mugabo ndifuze yuko bintu noba ndiko ndavuga ngira ngo mwese mubyumve
mwihweje kukamo katirwa n'izo ntwari murabona ko abanyapolitike bafite uruhara mu gutsimbataza kukama canke hari ikintu abanyapolitike bakora kugira ngo imitima ihinduke bwa bumwe twavuga eka wa mutima wo gushyigikira demokrasi byose bitangura
kandi bajya yuko abanyapolitike niyo ni responsabilite yabo mugo uko no bibona uko no vuga mbona u Burundi umunsi uko aha tuganira je ndi Bujumbura naragiye rugure jana rigitega avant-hier nari i Murambi hari amahoro urashobora gutembera urabona abantu ku mugoroba sinatembera mu ijoro mugabo ndabona yuko abantu bidegembya atangoranye amahoro azova mu mitima yacu amahoro azova mu byo abo banyapolitiki bigisha abanyagihugu benshi ntibazi gusoma benshi barakurikira ibyo babwiye mugabo icyo navuga n'ukuri uwo munsi aho tugeze amahoro ariho uti kuki yaba amahoro atariho simba ningaho
reka twe turabagumanye mu kanya turabona n'umutumire wacu wundi atarashobora kuboneka kubera imimero zitariko zirarengana mu Burundi ariko nagomba hanje no kwa ambasaderi Gamaliel Ndabizaniye nawe nyine tubwire izokorwa kugira ngo incungu z'igihugu banyakugendera muganwa Rudavika rwa Gasore na Perezida Melchior Ndadaye atubwire nk'ibintu abona Abarundi bo kwibukira ku izo ntwari
murakoze cyane sinagomba kuvuga menshi kuri abo bantu kwa Gasore yaravuze kenshi haciye imyaka 62 n'umushinga ntahe icubahiro Perezida Melchior Ndadaye yaravuzwe imyaka 30 yose barandika ibintu ikimbabaza nuko Abarundi tuguma dusubiramwo hakaba ibintu byanditse taraba ariko nibaza yuko ibyo teka batera abo bantu yashaho ishingiye mu 1931 mugana wa Gasore yagize yuko atsindiye ukwikukira ku Burundi abatwaye igihugu muri icyo kiringo batari babyiteze kuko bagomba ku Burundi gukurikira inzira y'u Rwanda wa Gasore atarinze guhogora arinumira arafungwa 60 amasomo matora ya mbere hanyuma je mu 1931 yari mugera aho abapadiri bashyikiriza u Burundi umubyeyi Bikira Mariya hanyuma Rudizita towe baratangara bagwa mu gitangaro cyane mbere n'uwa murwanya akomeye Albert Mos yahura muri icyo kiringo kuko rwa Gasore asinze icyo kintu rero ntigishobora guhanagurika kandi cyaranse guhanagurika hari abagerageje biranga rwa Gasore n'intungu y'u Burundi niwe yazanye independansi ndaho bamwite kugira ntayishyire mu ngiro dukwiye rero kumutera iteka nk'iryo ariko cyane cyane si gusenga gusa uwo kurikiza ibyiyumviro byiwe Abarundi bakaronka amahoro nicyo teka tuba tumuteye ndasabye abarongoye igihugu n'abandi ko ugwanira mahoro guko rwagasore ya gwani ubwa kabiri mukinye ntahe kizame cyoro ndadaye bena mubonye nkiri muto yari nyuma yange mwaka mu ishuri yahungiye mu Rwanda tugarutse mu ishuri mu 72 bishyiriye mu ishuri muri septembre octobre niho kumure yagiye naho nyene ahamagaye abandi ati ngo tugende kandi sino mugora ko yahunze yakijije amagara kuko yabona kumbura vuyu wawe kandi byari byo mugabo arabandanya ushikaho mu 78 cyangwa 90 aho mu Rwanda bizabagaza agiye mu nama ya francophonie bashize track muri iyo nama ya francophonie ko ariko ari cyaba hutu bagaza yarashavuye ataha
ariko icyo gihe nico ntiwacyakugwa muri kudeta nawe
oya nagatoye sivyo muri icyo gihe rero mu 99 Habyarimana yagarutse mu Burundi avugana na kuraba bagaza kuko yavuye mu nama arasohoka agenda inzi zo bavuganye neza biranditse mugabo sinoguma kuyigaruka ko ndaga yari akiri Rwanda Habyarimana asubiye mu Rwanda yirukanye parte hutu ahungira muri Tanzania ndaga Melchior yagumye mu Rwanda sinzi bene zagenze mugabo mu 83 aho usanga abandi yo baro yatashye Burundi ati niyaba ari demokarasi iriho ngo tugende gusigurira abanyagihugu bazotora icyo nicyo cya mbere n'umushimira nabo bari kumwe baranyumva baratahana bagazara bakira abashyira mu nzego z'umugambi wari umwe barabibuze mu minsi iheze barakora ushikaho ha bagaza avaho akaze intwaro ya Buyoya yagumye aho babandani akora akazi akora amakoperative twarabona neza ko bisagamije muri cyayiko yakona n'abandi bari kumwe hari bamwe bavuze ko bari mu mugambwe mugabo batarimwo bari yetibisire barazivugiye barabibona ariko bakabereka ko twagomba
muri ko mutubwira ko yari umuntu kuva kera intwaro ya demokrasi yayiyumvamo
njyewe mvuga ibyo nabonye gusa lefe ndavuga mu nico niyibaza amaze gushika rero ngaho njyewe muri komisiyo de 24 narimo ndadaye twari twicaranye muri komisiyo yamize konstitusiyo y'u Burundi twarakurikirana amazina ndadaye na ndaruzaniye yaraterereye cyane muri konstitusiyo y'1992 yagize imigambi myinshi akaboneraho guca yugurura icyese umugambo we progress icyo ni kintu rero gihambaye nubabwira ko mbona kuri we mu nyuma rero byasi bigashingiye biraba Buyoya nawe arabyemera baremeye imigambi myinshi baritoza abo bantu babiri n'uwundi muntu umwe ndada yatorwa demokratikement nibyo nk'uko yari yabivuze aratorwa demokratikement uwo bahiganwa yari amaze imyaka arongoye Burundi ati ibyo twemeranije ndabyemeje kuri tariki 10/7/1993 haba ibirori bihambaye Burundi abaperezida bo ngaho baje muri leta y'u Burundi aho Buyoya afite igicese watsinze muri demokarasi ndagaye
iyo yabaye nk'ingingo ya mbere mu Burundi aho abategetsi bari bahanye ubutegetsi biciye mu nzira ya demokarasi
ibyo muri atunga ndabyemeje ndababwiyeembuga ibyabaye bivuga ko ari ubwa mbere cyangwa ari ubwa nyuma kuko rwagati ntibamushikije neza ibyo rero nibaza yuko ashitse ngaho yatsinze demokratikement uwo bahiganwa arabyemeza amakungu araza abaperezida bo muri leta yo bose mu buto na mwinyi yari yatanze mwinyi bari Burundi mubiro rw'ubukikiza ubutegetsi.
Ego me ndabona kanya kari ko karatujana iko nashaka imbere yuko dusezera princesse ambassadeur Esther Kamatari nashaka agenda tubiye niba yihweje ivyabaye byose niba abona ko Burundi eka Barundi bazote bagatega amatwi eka bagashira mu ngiro imigambi yose n'impanuro bahabwa n'izo ntwari mu kanya gato ambassadeur
ego me cyane jewe murumva murazi ko ntari mu politique je nta parti je nta ibyo ndabirimo je mvuga ibyo nabonye n'ibyo n'ibyo mbona n'ibyo niyumvira nifuza kuvuga yuko ayo mahoro ntituja kuyavoma mugacura yavomera twese ayo mahoro ava muri education ayo mahoro abantu bavuga yuko nabaki abandi ngo nabaki uko genda bibona uwo munsi n'ukuri ayo mahoro ari karaje
yego be ni byiza cyane rwose nashaka rero kubashimira kwa kanya mwatoye ndabona ko mwari mutari ni Bujumbura mwari mwafasha urugendo mu zindi manza nashaka ndabashimiye cyane rwose ku kanya mwatoye kugira ngo ubuganire ni radio ijwi rya Amerika ntabana shaka rero tubandanye na abashinga ntahe murakoze cyane rwose madame princesse Esther Kamatari.
Merci beaucoup Frédéric ndabashimiye nanje ko mumpaye ako kanya hanyuma ndabifurije amahoro n'umugisha murakoze
mugira amahoro n'umugisha namwe ndabona
n'umugisha
ndabona mushinga na he na himana pe kavya na wenyene ashitse nashaka na wenyene abanza tubwire ukuntu yabonye ibirori byo kwiruka igandagurwa ry'intware z'u Burundi mu kanya gatoyi ikaze kandi mukigane muri sanga pe kavera na himana.
Ego murakoze kuduha ikaze muri iki kiganiro naho gishikiriye ntevye cima vya vyagoranye
nashaka rero mubanze namwe tubwire uko ntwakiriye nkuko narinda babaje uko ntwakiriye rero zikwibuka igana gurwa gize ntwari z'igihugu perezida Mikyonda Dayi n'umuganwa Rudoviko Rwagasore mu kanya gato.
Tumaze iminsi dukurikirana tumaze imyaka dukurikirana neza muri iyi myaka ihese nyene ibyo birori bitunganywa nibyo urabona yuko igihugu giha ikibanza gikomeye izo ncungu yo kwikukira n'incungu ya demokrasi mu Burundi barabaye ikibanza gikomeye nga mu Burundi no muri izo birori urabona yuko inzego zose za leta zihaguruka zikaza guhimbaza ibyo birori byo guhiteka izo ncungu kandi urabona yuko buhoro buhoro n'abanyagihugu benshi batanguye guhaguruka bakaza guhimbaza ibyo birori kugira bahe iteka rikwiye izo ncungu incungu yo kwikukira n'incungu ya demokrasi. Ibyo nibyo tubona muri ino minsi twibaza yuko nkumbure twifuza yuko bizobandanya no mu myaka iza.
Tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviza iradiyo nk'ijwi rya Amerika isamyanira i Washington DC mu Kinyarwanda turi kumwe na Idrissa Bakungu. Muraho Idrissa.
Muraho neza mwiriwe neza.
Mwiriwe neza muri hega Idrissa.
Mwiriwe hano Kigali mu Rwanda.
Ni byiza cyane rwose murafite ikibazo murafite imbiro turi kumwe n'abashitsi b'inararibonye muri politiki y'u Burundi ambasaderi Gamaliel Ndaruzani na Pierre Claver Nahimana tugakwi jambo ikibazo cy'imbiro.
Ego n'ibyiyumviro n'akabazo kamwe ndibarinda baza gushimira Abarundi nyine no kwibuka izo ntwari z'Abarundi Rwagasore na Ndadaye. Ni ukuvuga ngo ngiye birashimishe cyane iyo twibutse intwari, ni ukuvuga ngo twege urubyiruko ntabwo twari duhari n'abari bahari bari mu myaka mikeya. Ni ukuvuga ngo ndashaka nsabe ambasaderi no kuvuga ngo tuba dushaka kumenya byinshi twege urubyiruko. Ni ukuvuga ngo kandi izo ntwari turashaka twege Abanyafurika nyine zitubere urumuri kugira ngo tubashe kuyobora Afurika neza ndetse n'umubano mwiza n'Abanyafurika ku bandi bose bitewe n'uko izo ntwari twagiye tuzibona tukazigiraho bakoraga ibintu byiza cyane. Kandi nibaza nk'abaza ambasaderi kandi kabazo kamwe Abarundi bose urabona ko kubera intambara Abarundi bagiye bajya mu bihugu byinshi kugeza n'izi saa hirya no hino bagira inama Abarundi yuko amahoro yagarutse mu Burundi, yuko ubumwe bwagarutse mu Burundi, yuko ubumwe nibwo bizateza Afurika imbere, kandi ubumwe nibwo Afurika twebwe dukeneye kugira ngo twiteze imbere, kugira ngo tubashe gukora, kugira ngo twebwe twese Abanyafurika dutezanye imbere twese, kugira ngo na iki tudakuyemo mukuru cyangwa umutoya cyangwa umukambwe cyangwa umukecuru, duhurize hamwe duteza Afurika yacu imbere, tubivanye ku bakoloni bacu badukolonije kugira ngo tubashe kwiteza imbere. Natugira inama twebwe n'urubyiruko, atugire n'ukuntu i Burundi abaturage ukuntu babyiyumvamo n'abari hanze.
Urakoze Idrissa Bakungu, mu kanya ndamuha ijambo bagira inama, ariko reka tubanze dufate n'ubundi munywanyi Bonite Muhimpundu. Muri aho
ubwo ndaho ndasinda
muri hega Muhimpundu.
Oui,
muri hehe?
Ibyo byo mbura mu Burundi.
Ni cyiza cyane ngo usidura ku ijambo kibazo cy'imvira. Ndumva telefone ya Muhimpundu isa n'icitse. Reka tuje kwa ambasade ya Marie Ndaruzabye agira inama Idrissa Bakungu, inama yo kugira urwaruka kugira ngo eka muri Afrika, muri ibyo bihugu byacu abanyagihugu bunga ubumwe ari iyo nzira y'iterambere nk'uko yabivuze. Duga ku ijambo
mwari mwampagarise kare ndarorera ko ndababwira igituma abo bantu nibaza ko bakwiye iryo teka. Nahegeje, sinzi ko nashobora guheza.
Murashaka guheza hanyuma muce mutandukirano ku nama Idrissa Bakungu abasabye.
Yego, mureke na gatatu rero bahejeje gushyikirana umutegetsi uwahora atwara ku mugambo umwe, twashyize hamwe ibwirwa shingiro cyane na kabiri haba amatora yuguruye i Burundi. Ndagari rero yaratowe demokratikimento, gituma yashyikirije ubwo butegetsi kugira bamutwambure rero ibyo byinjiro yavuze ku Rwanda. Aza nibaza ko tutarabi byakurikiye uwo muntu yari yagerageje gufasha Abarundi gukurikiza inzira ya demokarasi atangwana irimo. Icyo ni cyo jewe nagomba gushyikiriza. Naho ibyakurikiye byamuhitanye, siwe yobyishura kandi byaramuhitanye ubwa mbere, siwe yabitanguye. Izo rero nibaza yuko iteka bamutera uno munsi na rwa gasore ndarishyigikiye rero. Ubu rero ibyo dukora ni uko abaturongoye ubu ukurikiza ndwanyi zibiri bakarondera amahoro n'Abarundi bose. Abarundi bose si Abahutu n'Abatutsi, Abarundi bose harimo abandi Barundi bakurikiye bavutse ubu bariho n'abariho bavukira i Buraya, barondera amahoro Abarundi bose nk'uko rwa gasore yari yabigize, nk'uko Dada yagize ati ngo tugende kuyitora mu mahoro uretse izi ngwani. Ibyo nibaza yuko arizo ntuhanura jewe leta y'ubu turongoye ko yogerageza uko ishoboye kose igasaba ikagerageza ko amahoro yogaruka cyane mu Burundi. Ndashimiye Serika Matari ari Burundi, jewe simperuseyo, akaba yemeje ko haciye abona amahoro ngira ngo icyo ni ikirango cyiza. Nibaza ko byubanganya gutyo byoba byiza. Rero amahoro rero nicyo kintu cyambere korondera leta yorondera amajyambere azoboneka atamahoro ari
egome. Inama mwugira ugwaruka nabwo nyine kugira ngo rutsimbataze ubumwe nk'uko Idrissa Bakungu yabisavye yubahihe mu kanya gato.
Urwaruka sigo rutsimbataze amahoro, leta niyihamagara urwaruka rwacu rwose n'abakurambere baho n'abandi Barundi bose kuvuga ingene twokwihira amahoro. Iyo nzira icibwa na leta,
tarirongo igihugu ni bashurwaru kandi ugaruka ugomba mahoro abarundi benshi bagomba mahoro ikimenyamenya cyerekana matara bibuze ni tarero yo kwisunga kuraba ico yokora gishoboka ihanunza amafungu amahoro abonetse
yaraye
numvise ko president yabonanye n'abantu ba European baje kumufasha kandi ntare ushashi hawunze cyemeza yuko agomba yuko imiharirwana y'u Burundi murenge bavuze retabara kandi yibuka nayo
niyo
ko bokwemera bagataha mu gihugu ariko ntambwe ya mbere harya
ndabona akanya ari gatoyi cyane ngo sindabasabye mu mpe inshuzi yivunaguye na imbere ko tuja kwa kumushikana hae Pierre Kavela na Himana na shaka tuwanze tu hijambo izi mungu siri ya mungu Jean-Claude Muraho
Mungu
Sula tuwa kami muni hega izi mungu numba telefone ya izi mungu na yunye na isa ni chi tari koreka tugaruke kwa kumushikana hae Pierre Kavela na Himana na wenyine agiri chavuze ku vyasabwe na izi saba kungu asaba tumbega mwebwe abanyapolitike binaribonye impanuro mu duhanize twebwe ugwaruka
kuriko turavuga ibyerekeye icungu ya demokrasi n'icungu yo kwikurikira twiraba abarundi cyatwiraba twese nk'inararibonye urabona yuko abarundi benshi barumvise icari cyo kwikurikira nta murundi n'umwe uyovuga ati abanyamahanga baze basubire batutware icyo baracumvise ikintu kigaragara ariko hagize ku kibazo cya demokarasi ikibazo cya demokarasi rusanga haza mo ibintu byinshi nico nkumbure abarundi batabona kimwe kandi nkumbure uca usanga hazamo izindi ngorane niho ushawumva hazamo ukwicamo ibice byaba iby'imigambwe byaba by'amoko byaba iki ibyo byose bishobora gutera ingwano bikabuza amahoro izo rero bisaba kugira ngo tutere intambwe yuko n'urugwaruka nago rukurikira neza rukumva mwene ibyo bibazo ibyo ari ibyo bibazo mbega bya demokarasi bimeze gute mu bindi bihugu bigenda gute mbe ni ukuvuga iki kugira ngo kuko kenshi ugwaruka nigo ruhamagagwa kuja mu matora kuza kugira gute kuza kuyahagararira kandi ni benshi ugasanga rero havuyemo ingorane ibyo rero bisaba yuko n'urwaruka rubyinjiramwo rugategera neza rukagira imigwi yaho bigira ibyo bibazo mwe n'ivyo kugira bitigere neza bibazoze barahendwa bazoze barahendwa ngo bafate inzira zitarizo buhoro buhoro rero niho nkumbure tuba tugatera imbere ikindi naco ni uko muri ibi bihe ibibazo bica bizamwo ni ibibazo by'ubutunzi ibibazo by'ubukene imwe n'ibyo bibazo bijemwo bica bisambura byose aha rero leta nayo ihafitiye uruhara rukomeye kugira ngo ikore ibishoboka byose kugira ngo habe intwaro ibereye igwanira kugwanya ubukene igwanira yuko ubutunzi bw'igihugu n'ubutunzi bw'abanyagihugu buduga niho abantu batosura kuza bararyana burya kenshi na kenshi izo ndyane ziva yuko abantu bavuga bati none jewe mbeho gute je ngire gute aho urumva yuko tukiri mu bibazo bikomeye bitegeza kwicarirwa
ibibazo
tutegeza kubyicarira twese baburwaruka baba n'abatware
uruhara rw'ugwaruka uruhara rw'anyapolitike ika n'ibindi byose n'ibintu bikomeye cyane rwose mu gushyigikira no gutsimbataza amahoro tubibutse inshuti mwese ko muri ko murabandanya kumviriza iradiyo hejuru ya Amerika turi kumwe na Dieudonné Didikeza na Sautimana muraho muherereye hega Dieudonné Keza igitega murafite ikibazo murafite icyumviro duga ku ijambo
ego twagomba gutaba baciye icyumviro halo
duga ku ijambo turakumva
twagomba gutaba icyumviro ku bijyanye n'izo nshingo zacu muri make hari hakwiye ko leta itegekanye ayo
duga kwije amatara kumva shikiriza icyumviro cyangwa ikibazo
hari hakwiye ko leta itegekanye kubijyanye n'iragi kuba twafigiye nabo kugira ngo habe ubushobozi bwo kwizana bijyanye n'ukuntu abaki bafitagira mu bya porodikishoni mu ntara ziri mu kahise bigashobora gukurikizwa kugira ngo umurundi uwo ari we wese ashobore kubaho yumva ko yisanzuye mu gihugu aba arimo hana ikibazo nosha mbaza nagomba kubaza none mbega ku bijyanye n'ikandagurwa rya poste leta y'u Burundi yoba indi ikikora iki kugira ngo ibyo ryame cyangwe ndetse n'ibintu bake barayo muri kahise kugeza ubu ntibishobore kuba
murakoze Dieudonné Didi Keza nta kabitimana ikibazo mubaje n'ikibazo cyava kiba ingora bahizi kuko nta muntu ari muri leta ari muri kiganiro ariko ndashaka guha akanya abatumire banje bakagira icyo bakivuze ko cyane cyane n'icyumviro mwashikirije ukuntu ikintu leta yokora kugira ngo iragi y'inzo nshungu rishigwe mu ngiro reka dutangure kuri ambasaderi Gamaliel ndabuzaniye mu mpe nyishungu fingo fila bona kanya kihuta cyane
icyo leta yokora nakibuze icyo leta yokora nukugura amarembo abarundi bose abarundi irongoye bose bakamutera bakabaterera ibyiyumviro nayo ikubaka ingene amahoro yosimbatara mu gihugu ibyo rero sinobirangira ko byofata amanya muremure uruhara rwa mbere n'urwa leta irongoye igihugu kuva kera no mu myaka izoza niyo ihuburyo iby'uburenganzira urwaruka abanyagihugu abarimyi abapasoni n'abandi kugira efuperere gusimbataza amahoro mu gihugu niyo honyine hazabona iterambere icyo ni ihuwa cya leta gushyira hamwe abarundi bose izotora uburyo nk'uko kera byagenze uko dusubira muri militarisme ibyo rero ni ukuri urwaruka ntiruzogwanya leta yabahaye inzira yo kuvuga amahoro hamwe nayo ntibishoboka ibyo nibaza yuko rero hari uruhara rukuru rwa leta kandi nagomba nsubire ko nabyumvise ejo ko umukuru w'igihugu agomba kuhaba amahoro ko aganire n'ababikibirwanisho nibaza yuko nizaba ari ibyo bintu numvise muramba bajya mu ntunge se reference nizaba ari ibyo nasomye cyangwa numvise iyo nzira ni yoyo yuko abarundi baja kuvugana hamwe na leta ibarongoye bakayibwira aho yose babwira amahoro agarukiye mu gihugu n'iterambere rizogaruka
Pierre Travere Nahimana uruhara rwa leta rwa buruhe kugira ngo kahise kindyane kagirwe umuziro mu Burundi
burya mu byo nari meje vuga nari nacivuze ingorane tubona muri kino gihe z'umwumvikano ushobora kuba mubi n'amahoro agahungabana kuko ubu muri kino gihe turabona yuko mu gihugu hagati hari amahoro mugabo ayo mahoro ashobora guhungabana nk'uko twabibonye mu myaka yaheze icyo turiko turabona muri ino minsi gikomeye ni iki kibazo cy'ubukene burya abakiri bato benshi iyo muhwanye muriko muravugana urabona yuko ari benshi bihebuye bavuga bati twebwe nta mahoro kandi birabonetse usanga nk'abakiri bato benshi ariko barashaka guhunga igihugu bajye hanze kongera kugira ngo bibageze neza bavuga bati munda ararizara hakazinduka ibizigo icyo kibazo rero
ndumva Claver ndumva telefone iri kuvuga nabi raba ko ata televiziyo cyangwa radiyo biri hafi yawe umurongo wari umeze neza mu kanya ariko numvise haje mu induru bandanya kumva ubu ni byiza gatoya
ndiko ndavuga nti naho leta itegerezwa kugabira kugira ngo ishyireho intwaro ikomeze intwaro bita governance ituma governance politika ekonomi ituma habaho iterambere ubukene bukagwanywa ibyo cyakira n'ubuntu abatungo hagije n'abantu n'abakiri bato bakaronka kazi bakaronka ingene bashobora kubaho neza nabo bose bigaza ati bari hanze bashaka kurwana hamwe bobo n'ibintu bimeze neza bashobora kuvuga bati igihari yacu cyacumirirwa neza nibaza yuko ibyo byogabanuka cyane cyane aho niho umengo hashobora kuba tumirana nabi imyaka iza tukazabiri
ndabona kazera tia kazera himana telefone itameze neza cyane rwose daba ko mwoje aho mwari muri mu kanya gatoyi kugira ngo twumve ko yo bari neza ariko niko cyangwa mushire hasi basubira guhamagara nika dehe jambo huni muri wanyi radio hejo ya Amerika Ramazani muraho
ari kindi kibazo fitari
ni Ramazani
ego me
ego da jahantu atari induru hanyuma ubaze kibazo cawe neza
ari kindi kibazo fitse nshaka kubaza
duga ku jambo vuga
ikibazo fitse ikibazo cy'amata kubiri mu gihugu cy'u Burundi cyo cy'amacara ko bidi cy'ubwoko ngabahutu abato n'abatutsi mubona bizogo mu bene gihugu gutse babyibagire baboneka cyamo ko mu gihugu ahari
murakoze Ramazani telefone yari muri Sudani nkuko ariko babitubwira ambassadeur ico kibazo abaje ni kibazo gihambaye cyane gusa ikibazo cy'amacara ko bidi Burundi corangira gute haba mu gwaruka cyane mu bakuze
nibaza yuko icyo cy'amacakubiri nuko cyazanywe n'abagomba gushyikira ubutegetsi bahiganirwa ubutegetsi tubwira ngo turi muri demokarasi bakarongera gutorwa mugabo bagaca bazanye ibyo byiza by'amacakubiri ibihugu byose ku isi hariyo abantu bazana amacakubiri noneho n'ibi bihugu byateye imbere hari abapolitisiyen bavuga amacakubiri akaza mugabo gihambaye nuko inzego za leta zogira uburyo zirwanya ubwa mbere ayo macakubiri aza amacakubiri si aya moko gusa hari abaye amacakubiri y'intara mu ntwaro n'ahandi hose si Burundi gusa hari abaye amacakubiri yandi ku mbuga y'imiryango iharanira ubutegetsi abantu bonyine bakanigana izo rero nuko leta ukwamiza ibiganiro birama bituma izo bintu bidatsimbatara ngo bikurikirane gusumba iterambere bari kwigisha ibyo rero nibaza yuko ni inama n'ingingo yonyine mwavuze demokarasi ni ukuvuga intwaro igendera ku nama n'ingingo y'abategetsi b'igihugu n'abo barongoye iyo nama n'ingingo y'abategetsi n'abo barongoye uwa mbere ayishinzwe umukuru w'igihugu ni leta arongoye irondera ingene abanyagihugu bo kwama bumvikana mu manama yategekanijwe yuko icyo kintu kiza kibateranya bogiheba cy'ubwoko gusa hariho ubutunzi n'ibindi ibyo rero ni itegeko rya mbere rya leta kandi abarundi ndabizi bazokurikira ndabisaze n'ubu leta ko yogerageza ibishoboye ahantu abarundi bahurira urwaruka ruhurira ikababaza inzira babona bojamo ngo amahoro akomeye bazoca iterambere rizokurikira nunonye nayo ubukene ubuza kuko tudakora
nuko
tuza kuvuga ivyo rero niko nibaza yuko leta n'ubu nifise uruhara rwa mbere mu gufasha abarundi kwifasha kwiyumvira ingene amahoro yosimbatazwa hama iterambere rigatimbatara nawo
Mushikana etia kavena himana umunywanyi radio hejuru ya Amerika Ramazani hari muri Sudani yabaje ikibazo gihambaye cyane rwose ati mbega ikibazo cy'amu macaku uyu murundi cyohera gute mu banyapolitike mu gwaruka inyisha umwe muhaniye
ubiraje kuri tabari mu myaka heze n'icyo tubona ubu ikibazo cy'amu uko kiriko kiragabanuka ikibazo cy'uko cyagikaze cera nkuko twabibona ariko hariho hashaje ikibazo cyerekeye ikibazo cya demokarasi. Turazi twese mbere twabivuze Arusha yuko amoko yose atenda kuba aserukiwe mu nzego z'igihugu. Mu gihe rero hariho amategeko atomura neza kandi abarundi bose bakabyemeranya, haba hasigaye yuko leta ikoreshoka byose kugira ibyo bikurikizwe. Ngira ngo aho nta ngorane nyinshi izohava, mugabo habaye ubure igakurikiza ayo mategeko ikisumbuye izo ngingo, ugasanga rero hagize ukumirwa. Aho hari ingorane zikomeye, ashobora kuza izindi ngorane zikomeye ariko turabona ko izo ngorane zariko ziragabanuka. Yabaka icyo gica gifata rero na cya kibazo nababwiye cy'ubukene nicyo gikomeye cyane gusumba. Ushobora gusanga b'amoko bari migambwe bari ngaho ngumbure baca bavuga bati twebwe n'ubundi iyi leta ihari ibiki ubukene bwaduteye, kuko ubukene n'ubuzima n'ubuzima umuntu wese ashikiwe n'ubuzima aca agira ibindi byiyumviro byiza cyangwa bibi bituma umutekano uhungabana, baba abakiri bato
babasanga
baca bafatwa n'ibindi byiyumviro. Ano hari ikibazo gikomeye cyane rwose, nabyo by'amoko ndibaza yuko byariko biratorerwa umuti.
Icyo kibazo cy'uruhara rw'ubukene turakigaruka ko, ariko nashaka tubanze tuhe n'ijambo kandi ubundi munywanyi wa radio hejuru ya Amerika ni Chelsea. Muraho. Ni Chelsea muri munduru nyinshi irabaho muja mu kugira mushikize ikibazo cyanyu cyanke cyumvira. Muratwumva ni Chelsea matumba ni Chelsea ndabona tariko atwumva. Nashaka tugaruke kuri mwebwe ambasaderi de Maria Ndaruzaniye, ndabaze hariho nk'abarundi cyane cyane nshabwenge abantu ba anthropologue cyane cyane abantu bize ibintu by'amoko n'ibindi byose, ndavuga ko atamoko ari mu Burundi. Abo mwabwire iki
abanthropologue n'abantu barondereye abantu bavuye izi Burundi yose n'abatutsi byubatswe bifatiye ku banthropologue ba kera cyane cyane abapadiri b'u Burundi n'i Rwanda barondeye ingwe y'abahutu n'abatutsi baje bava n'ubundi barahatora, keretse yuko bashimikiye cyane cyane mu Rwanda n'i Burundi nyine yuko abatutsi ngo baba bavuye ngungwa ngo abatuba bavuye ngaho babaje bava ahandi baca babita ngo ni l'empire hamite. Aho niho havuye ikibazo cy'ubwoko mbere mu Rwanda barashyigikirwa n'abatwara baraturubika abatutsi barabirukana bamara imyaka n'iyindi mu buhungiro. Hari naho bavuze ko parume hutu yagomba ko abatutsi bokomoka ntihagire n'umwe asigara mu Rwanda ko ariho bari kugira amahoro. Ayo mahoro ntiyashye, ataje rero ngira ntikosubira ibyabaye mu 1990 kosubira ubu ku by'ubu rwaruka rw'ubu aho tugeze abarongoye Burundi muzobategeka gute ko bakirimo bose n'uguhuza bose. Rero ubu tukava mu nyigisho zabo bita abanthropologue abakera nabo nyine mugabo abazungu barondera ingene boshobora gutegeka neza aho bagiye gutwara, kuko hari abantu babangamiye ari ingabo z'umwami itagomba izo bintu. Ubu rero reka tubireke abatwaye igihugu byata abarundi bose dushwara n'abacu bagiye hamwe kandi ntibazobyanka bajya inama bavugane ingene two twara igihugu dutwarira bose n'izo mushinga ntakirabera avuga tutakumirana. Uko gukumirana rero niko kuzana indyane z'amoko cyangwa iz'imitumba cyangwa iz'ibindi. Kudakumira nizo biri muri demokarasi. Iyo demokarasi tuvuga mu gifaransa rero burasaba abantu benshi ngo ndavuga ko ngira umuntu adufasha kuvuga demokarasi mu kirundi neza yobagize neza mu banyumva ino bivuga jewe uno munsi muganda agomba yuko hari abantu bandika demokarasi babwira abarundi ikivuga neza mu kirundi. Ibyo nibaza ariko twihenze kugwa muri jambo ry'igifaransa umurundi arayaryamye neza umutekano umurundi atacyo yicura abyukira gukora niyo honyine tuzovayo. bahamahoro tubahamahoro baduhamahoro ivyo rero n'ubu ni ngingo leke zose z'i Burundi teza kugendera ko
ego me eka nico kibazo turakibaza mu kanya umushana iteka vera nahimana iki kibazo ishikizwa cyane cyane na anthropologue bavuga ko atamuka ari mu Burundi kuko abarundi bose aba mu ntara zimwe bavuga n'uri rumwe ico kibazo turakigaruka ko ariko reka duhije ijambo Innocent w'Imana ubwa mbere na mbere muri aho Innocent
yego cyaho
muri hehe
ndi mukanyisha mu gisagara cya Bujumbura
yego murafite ikibazo murafite icyumviro turi kumwe n'abatumire abanyapolitiki n'abaribonye ndivuga ko ijambo ikibazo cy'icyumviro
icyumviro icyumbona nuko wogira amatohoza uwishe ingata yece kitutu kwa kasto bakaja mu matohoza bakarondera abantu babaganda kuwe bakabafata kugira ngo babacire urubanza n'ahandi izo ntubyamo uko canke cyo bacakuye no mu Burundi nta bihari twibaniye neza hama tukasaba rero ko leta yoja mu matohoza abakoze burya ububisha rirya shingiro bakafatwa bagashengezwa bagashyirwa imbere y'ubutungane hama ukuri kukaca habona ikindi cyumviro
murakoze Innocent w'Imana mushyira na Pierre Claver Nahimana muduwe ku ijambo kuri icyo kibazo cyimvira ashikirije ko ho bamatohoza bakoze ubwo bwicanyi arabagandaguye intwari igihugu Rudoviko rwa Gasore cyanki perezida Melchior Ndadaye bakwitwa intahe mu gahanga icyo cyimvira mu kivuga kuri iki mu nyuma muca muwandanya na ta kibazo cyambe
burya ayo matohoza yarabaye kandi hariho abafashwe kandi barahanwa haba kuri ku mugana wa Rudoviko rwa Gasore cyangwa haba kuri perezida Melchior Ndadaye yatohoza yarabaye muri ubwo bwicanyi bufatiye ku byiyumviro bya politiki usanga bigoye cyane kuko naho wobahana ubura ababikoze ukabakuraho kumbure ibyiyumviro byabo batandaguye abo bantu bishobora kuba byarinda mu bandi bantu basigaye abo twokwita abanywanyi babo abakunzi babo abo bantu bagandaguye izo nshungu ugasanga rero niho nkumbure bica bigoranira yuko mwene ibyo byiyumviro byo kugirira nabi uyu mugwi canke uyu nkumbure bicagabanuka none byugabanuka gute byohava gute kugira ibyo bintu bize bisubire hano hari ikibazo gikomeye nayo handi ho amatohoza usanga yarabaye kandi abafatwa barafashwe kandi barahanwa sinzi uko bose bafashwe ariko hari amatohoza yabaye turabizi
cyane zarabaye mutandukiye cya kibazo nabaza ambasaderi Gamaliye Ndaruzani kivuga ko abanthropologue bo muri iyi myaka abantu babinonosoye bavuga ko nko mu Burundi atamoko yarakwiye kuvugwa ko abarundi bose baba mu ntara zimwe bakavuga n'ururimi rumwe icyo kibazo mu kivuga kwi
ibyo ambasaderi Ndaruzani avuga ni kamwe n'ibyo kubera kuko urumva ibyo bibazo cyane cyane byazanywe n'abakolonizateur n'abo twita abanthropologue bazananiwe n'abakoloni nibo bagiye kuza barapima abantu bavuga ati aba n'abahutu aba n'abatutsi hano baca babyubakirako mugarumva bumva babyubakiye ko kugira baranye nibo bushobora gutwara mugamaze kubyubakirako bikaja mu mitwe yacu bikaja mu mitwe y'abarundi naho kishagice ikindi kibazo kuko hari usanga umengo n'ukuri turabyemera hamwe kibagwa ngo sibyo ari ugasanga hariyo habaye ingorane nk'izo z'ubukene namye mvuga gusangira kutasabikanya neza gucanamwo usanga rero basubiye kwishimo ya migwi abanthropologue babashizemwo ariko umutego babatayemwo urumva rero aho bikomerera bisaba yuko natwe ubu abarundi aho tugeze twobona yuko twatawe mu mitego tukiga mayeri yose kugira ngo ibyo bintu twivemwo ano hari ibibazo rero nkumbure tucira guhangana nabyo muri imyaka twaba abakiri bato twaba abakuze tutabyicare tukarabye mitego nyine twivamo.
Ambasadori Gamaliel ndabuzadini twavuze ibibazo bihambaye cyane rwose ka imyaka itari mikirangiye incungu z'igihugu ziteyakamo gasaba kuba umwe ariko ubwo bumwe ntiburatsimbatara nk'uko byibonekeje nk'aho mu gihumbi kimwe n'amajana cyenda na mirongo icyenda na gatatu harabaye ubwicanyi perezida Ndadaye yahejeje kugandagurwa harabaye ubwicanyi mu bihe bitandukanye byinshi cyane rwose mu Burundi. Ku bwanyu kama umwotera w'abanyapolitike cyane cyane mwavuze ko ari bo bafite uruhara mu gutsimbataza no gushyira mu mitwe y'abanyagihugu umutima wo gukundana ukugira ubumwe ya kama umwotera w'abanyapolitike na kahe mu kanya gato cyane
umushyira nkaye Pierre Clave mugenda mushimire cyane yagarutse ku ngenezo y'ibibazo byaje uwagomba gutwara ku meza ahaje gutwara yateranije abariho ababwira ko bararyanye kera ko agomba kubafasha kwiganzura bamwe muri yo ano havuye ikibazo abarundi barakurikira bajyana inzira itariyo uwabateranije aranezerwa umarabi wacu nawe arigira ntubaguma rero yenyegeza nicyo gituma turaba mu bagenzi dufise igihugu
cyarabaye hari telefone itari ikameze neza sinzi ko ari telefone yoba ari telefone yawe
oya sigwande kabisa
reka tumusabe ndumva ndiko bigenda neza bandaje duga ku ijambo
yego kikamera cy'uya korudarusha korudarusha sigitero yabaye inzira yadufashije kuba mu byakurikiye n'intambara yakurikiye Uganda kwa president Melchior Ndadaye yari inzira yo gusohoka ntiyari solution inzira zirimo n'ubu ziracariho iyo severe yashinze muri korudarusha yokurikiza ingene bari bayigiye kwikora abarundi tuzoja mu mahoro rero n'ubu yashatse ibyobanga leta ko yayitumye niko ko yabishinze nuko byanditse muri korudarusha leta iyifashe turonke inzira yo kumvira abarundi bashyire hamwe tuzotora inzira igihe bokurikiza izaje zanse muri korudarusha icyo rero nicyo bakuvuga sinagomba kwiburanira kuko nari muri yo muri icyo kiringo ndazi nyine yaje muga kravera ayigarutse ko kabiri nibaza ko n'ubizo by'iyumviro twovyongereramo ibindi byakurikiye muri myaka mirongo itatu ikurikiye tworonka inzira itumbereye dufatiye abakorudarusha yari yigeze kuko yari inzira yo kubivamo gusa ntiyari inyishu
yego
yari inzira yo kubivamo kandi iyo nzira n'ubu iracyakenewe yuko ikubugwa kugira abarundi babandanye bajinama n'ingingo aho kwitwaza ingimba mu gihugu
yego mwavuze ku ruhara
ni bibi cyane hakwiye inama n'ingingo ndabisabye n'ubu leta ko yongera uko ishoboye kugira abasubire kujya mu nzira y'inama n'ingingo n'abarundi bose atawe bapfuyemo
mu kandi gatoya cyane rwose nk'umuntu umwe nashaka ndabasaba nk'uko mwabikoze ku banyapolitike naho nyine mwavuze ko uruhara runini ari rwa leta ariko nashaka ndabasaba mugire inaka mu muteye urwaruka kugira ngo rubandanye rutsimbataza ubumwe ni ikintu gihambaye cyane rwose kuri kazoza cy'igihugu ndura ku ijambo umuntu umwe n'amasegonda make
wabagejewe
yego
n'ubu nyine ntiyabitumvikanye akamu tugatera abarongoye urwaruka barufashe gukurikira inzira y'amahoro ntidutere urwa mu rwaruka kigogo nyine ngo bikora ntirubwire uburyo bwo kubikora uburyo buhabwa na leta igatwaye urwaruka ntirwigera na rimwe rw'amacakubiri rutayabwiwe mubaho umwanya wo kwiyumvira bagakora
ndabona ambasadora akanya katujanye nashaka kubashimira cyane rwose ndabona ibibazo n'ivyumviro vyari bikiri byinshi turashimiye abadufashije mu buhinga bw'izuma tukadushimiye n'uwagiranije ikiganiro ndabashimiye mwese kandi turabatia kamo mubandanye mwumviriza ibindi biganiro vya radio Ijwi ry'Amerika mugire amahoro umugoroba mwiza mwese.